radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamenera i Washington ngufi ya Shatweva ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda utwumvira ku FM jana kane bice bitatu. Mushobora no kudushikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wenda itatu akaburungu radio yacu rewa akaburungu koga. Neza nshuti wese turi kumwe ni Federic Munikije ateranije ibiganiro byo ku isaha tubandanya tubategurira turi mu ngo zacu kubera ikiza cya corona cyadutse ku isi hose. Igikorwa cyo kwiyamamariza amatora ateganijwe ku igenekerezo rya 2020 ryo kwezi ku gatanu cyatanguye cyose mu Burundi uyu munsi ku wa mbere tariki 27 ukwezi kwa kane. Abanyapolitiki bacyari bafite byavugaruwe kuri icyo gikorwa hamwe no gucuka cya politiki yagihari muri iki gihe. Uyu ni Leonard Nyangoma mukuru muganiriye SND aba hanze y'igihugu mu kigo. Tuzi
bora neza ko amahoro n'umutekano mu gihugu yakwiye abantu baragenda icyo nk'uko bagenda umurango hanyuma ibibazo yuko ibyo bihari
ubushikaranganji bw'intwaro hagati mu Burundi akaba ari Burundi. Izi nkuru hamwe n'inkuru ya kimwe mu bintu bikomakomeye byaranze itariki uyu munsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tugiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Imbere yo guha ijambo mu gihe dushikiriye mu kanya yakamu umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe ry'abakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa ku isi yateye abategetsi bo ku isi. Umukuru w'ibiro PAM yatangaje ko mu minsi iheze yayaze kuri telefone n'abategetsi barongoye ibihugu byo ku isi bya rutura akabashikiriza ubutumwa buvuga ku ikiza cya corona kitabangamiye ubutunzi bw'ibihugu byabo bwonyine ahubwo kibangamiye kandi ubutunzi bwo mu bihugu bikenye cyane cyane ibihugu bigeramiwe n'ingwano aho abanyagihugu miliyoni bashobora kwicwa n'inzara mu gihe ibiro arongoye bitabandanya kuronswa mutahe wagenewe imfashanyo ibifungurwa. David Beasley mu kiganiro haye itorokanizo ry'amakuru Associated Press yibukije kandi abategetsi ko kubandanya gutanga imfashanyo ari ngombwa yongera arabibutsa ko muri iki gihe hari intambamyi nyinshi zirimo imbibe n'ibivuko byugaye amabarabara yugaye hamwe n'abarimyi batacimbura ibikwiye. Yamara yibukije kwizo ndyane zose hamwe n'ikibazo cy'inzara byogabanuka mu gihe ibiro arongoye byo bandanya kuronswa mutahe. Yavuze ko muri iki gihe abanyagihugu miliyoni 821 ku isi hose bagiramiwe n'ikibazo cy'inzara. Ayandi makuru avugwa hirya no hino dutega amatwi umugenzi wacu Aloisa Mbigirimana. Aloisa, mwanya ni wawe.
Duteze amatwi. Abanyororo baharurwa mu bihumbi muri Kamerune barasubijwe mu buzima busanzwe nk'uko byasabwe na Perezida Paul Biya inyuma yaho leta itangarije Frederic n'abakorona uri kurakwirakwira kandi abanyororo ni bamwe mu mirwi ibangamiwe cyane. Gushika ubu leta ntiratangaza igitigiri nyakuri cy'abanyororo bamaze kwandura ariko ivuga ko abantu barenga 1,500 bapimwe ko banduye COVID-19 muri Kamerune mu mezi ari munsi y'abiri n'abantu barenga 50 bamaze gufa. Abanyororo 1,400 nibo bari ku wegetsi bagirizwa ibiturire ntibegwa n'iryo tegeko rya Perezida. Ubugiriki buragabisha kuzokwirukana impunzi zitubahiriza amabwirizwa yaguma mu rugo mu gihe igihugu kibanyi cya Turukiya cyugaye imbibe zacyo kubosubira guhungirayo. Ubuholandi buriko burarungika ibikoresho byo kwa muganga mu Bugiriki byo gufasha ibihumbi by'impunzi n'abimukira bari mu makambi y'impunzi kubera ikwirakwira rya COVID-19. Mu manuko bw'intara ya Peloponese honyene abimukira bashika 150 barapimwe basanga baranduye umugera wa corona. Benshi muri bo bagizwe n'abanyakamerune hamwe n'abamuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubugiriki buhaye indaro impunzi zirenga 100,000 ziri mu makambi 93 ari mu gihugu. Umushikiranganji ajejwe impunzi no gutanga ubuhungiro Notice Mitarachi ashikiriza ko abimukira bazorenga ku mategeko yaguma mu rugo bazokurwa mu rutonde rw'abasaba ubuhungiro bongere basubizwe mu bihugu baje bavamo. igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika congiye gusaba abategetsi ba Afghanistan n'aba Talibani gushira haruhande ivyo bapfa bagahagarika intambara kugira bashire ingufu hamwe mu kurwanya ikiza ca corona. Intumwa ya Amerika muri ico gihugu Zarmaye Karizdage yabisabye kuri w'Imana igihe yariko yifuriza abanyafganistani ukwezi k'umunezero kw'amafungo ya Ramazani. Abantu bashika 50 nibo bamaze guhitanwa na COVID-19, kubarenga 1,500 bamaze kwandura muri Afghanistani, kandi abandura babandanya kwiyongera muri ico gihugu kimaze imyaka mu ntambara yasinzikaje igisata cy'amagara y'abantu. Abagwayi bose bari mu bitaro mu gisagara ca Wuhan mu Bushinwa kubera umugira wa corona baratahutse bose mu mihana yabo nkuko byashwijwe n'abategetsi b'Ubushinwa kuri uyu w'Imana. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryagabishije ku munsi wa gatanu ko atacemeza cy'uko abakize COVID-19 badashobora kuzongera kuyandura ubugira kabiri. OMS yabishikirije mu gihe abanduye ku isi barenga imiliyoni 2.8 hamwe n'abafuye barenga 200,000. Ni mu gihe mu bindi bice by'isi nka hose ibihugu bikigendera ku mategeko yaguma mu rugo byishiriyeho mu twigoro two guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza byaratanguye gutezura buhoro buhoro kuri ayo mategeko yaguma mu rugo kugira bitangure kunagura ubutunzi bwa sinzikaye. Leta ya Georgia, Oklahoma, Florida na Carolina y'Epfo ziri mu zatanguye uyo mugambi mu gihe izindi ziteganya iyo gahunda muri iyi ndwi. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu ashikiriza adakekeranya ko ashobora gufatanya ibice bimwe by'intara ya Sijordaniya kuri Israeli mu mezi make ari imbere ayifashijwemo na leta ya Donald Trump. Netanyahu yabibwiye kuri w'Imana umurwi w'abavugabutumwa b'abakristu bo ku mugabane wa Buraya bashyigikiye Israeli akoresheje ubuhinga bwa video conference. Nacho abategetsi ba Palestina baravuga kuri iryo tangazo rya Netanyahu, ariko baza baramaze kuvuga ko uwo mugambi w'amahoro ushyigikiwe na Trump wapfuye. Abategetsi b'ishyirahamwe mpuzamakungoni n'abo umuryango umwe bwa Buraya baragabishije ko uwo mugambi utekubiri n'amategeko mpuzamakungu, kandi ko ushobora kuba intandaro y'umucanwa w'intambara muri ako karere kose.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tuyibutse inshuti mwese ko mukaba mwabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiagira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda ikuri FM 103.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Amakuru yo mu karere ka Afurika ya gabine ni cyo yatanguriye mu Burundi mu gihe kuri uyu wa mbere hatanguye ni yamamazo y'amatora y'umukuru y'igihugu ayo ashinga amateka hamwe n'abajenama ba komine umuryango mpuzamakungu uharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch uvuga ko indyane za politiki zishobora kwiyongera mu bihe by'amatora. Mu cegeranyo wasohoye kuri uyu wa mbere umenyesha ko mu matohoza wakoze wasanze hari abakozi ba leta n'abanywanyi mugambwe CNDD-FDD bakoreye amabi abatavuga rumwe n'ubutetsi. Inkuru iyo raporo tishikirizwa na Eloge Wikaneza menyesha makuru Ijwi ry'Amerika.
Mu cegeranyo cyabo uwo muryango ufite icicaro New York muri Amerika uvuga ko mu kiringo cy'amezi atandatu amatohoza abakozi yerekana ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe barafungwa hadakurikijwe amategeko haba n'abicwa.
Les auteurs des abus qu'on a documentés sont principalement liés avec les partis de pouvoir, ça veut dire le CNDD-FDD. Particulièrement, les milices des jeunes liées au parti de pouvoir, surnommées Imbonera Kuri.
On a documenté. Alors, quoi, on a vu, bafitanye isano n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD cyane cyane urwaruka rw'uwo mugambwe rwitwa Imbonera Kure. Twaratohoje ku byemezo mirongo aho Imbonera Kure zikoranye na bamwe mu bajejwe intwaro n'igipolisi zirusha ububasha igipolisi. Gacho barashobora guta muri yo mpabantu kubegagura mbere bakanakora ibyaha byo kwica ku bwanje nta gitangaje kuko haheze imyaka Human Rights Watch itohoza ku mabi yakozwe n'imbonera kure je ubwanje amatohoza ya mbere nakoze ku bwa Human Rights Watch mu mwaka wa 2011 yari yerekeye ayo mabi hari muri komine Kanyosha nabonye amabi menshi n'ubwicanyi imbonera kure zakoreye aba FNL kuva sende David Diroy ku butegetsi ntabangari kirimo Imbonera kure zagiye zongerwa ubushobozi kandi ntizinyegeza mu byo zikora nta kibazo kikirimo kutwara by'ukuri ku mutumba hanze ya Bujumbura n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi
ils sont pas obligés de se cacher il y a pas de question qui est le vrai leader particulièrement sur le colline d'ailleurs de Bujumbura c'est les jeunes milices liées au parti de pouvoir
bugana maji wakoze kandi ku bibazo by'akarere k'ibiyaga binini gihe kitari gito asigura ko hatobora ubwoba muri kino gihe kwibintu bishobora kuyangara.
Au Burundi, depuis les années 90, les périodes électorales sont très sensibles. C'est une période où vous pouvez voir des violences politiques. C'est quelque chose.
Mu Burundi, ibihe by'amatora ni ibihe bigoye aho hakunze kwibonekeza indyane za politique. Ni ibintu Human Rights Watch twatohoje mu 2010 no 2015 eka mbere no mu matora ya kamarampaka. Amatohoza turimo y'imbere y'amatora kure ni gihome wishimikiza mu bihe by'amatora kugira ngo inde ukomeze kuyobora inama nshinga amateka na leta icyifuzo cya Human Rights Watch no gutabaza imbere y'amatora ari nayo mpamvu twasohoye raporo imbere y'amatora kugira ngo twirinde injyane za politiki
bien avant un peu avant le période électorale pour essayer d'éviter cette violence politique
ni kwa chikizo mu Amerika kunze kwivugira kwa karere ka Afrika yo hagataga fata nk'amavukiro yiwe izo njyane za politike Human Rights Watch ivuga ko ari icyizere ko zishobora guhera akarere na Afurika bigizemo ingufu itanga akarorero k'ibyabaye kuri Ethiopia.
Il y a le défi au Burundi, ça c'est clair. Et lorsque vous êtes en train de travailler dans un pays qui a fermé le bureau des droits de l'homme pour les Nations Unies, qui a sorti de ces pays,
hari ntambamye mu Burundi iyo ukorera mu gihugu cyuga ibiro by'agateka kazina muntu bya ONU kikava muri CPI byerekana ko hari umuhigo mu kurondera umwimbo mwiza mu gihuganira na leta yerekana ku munsi ko atacigitsure mu bijanye n'agateka kazina muntu kiyibwiye ariko kandi kurundi ruhande Burundi ni gihugu kizi uko gihagaze mu migenderanire rwanyu mu buraruko ari u Rwanda Kongo n'Ubuganda hari bitagenda neza hagati y'ibyo bihugu n'u Burundi ariko kubera inyungu z'ubutunzi butegerezwa itworonko mwimbo mwiza Human Rights Watch n'abandi bahinga bazokomeza gutohoza ku mabi no gusaba ko abakozi ba leta na umugambi uri ku butegetsi bayagirizwa babibazwa bigahagarara nkuko tubibona handi impinduka ni nziza urabiye kuri Ethiopia mu myaka iheze ntawo kwibajije ko Ethiopia yoronse intwara ya demokarasi ugabura ubu ni ko biri.
Par exemple, ça fait quelques années, on peut pas jamais imaginer comment l'Ethiopie va avoir un type d'espace démocratique, mais voilà, on est là maintenant.
Twagaragaje kurondera umuvugizi wa leta n'umugambwe Zende David turabakena kugira ngo ariko mu minsi heze umushikanganje wagati hakazi na muntu Martin Ivyabandi yabwijwe ijya Amerika ico leta yiyumvira ku matohoza nkaya.
Basi hamwe ndo kugira politike kugwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira gatya kazi na muntu guharanira gatya kazi na muntu ubitandukanye na politike no rikora rikora neza bazi ko tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta koko manduma y'inzego z'umutekano igihe bigakorana kagira umugambi wo kuza gukora turabatumye gena mu hoteli gatya kazi na muntu bibera dutangaza cyane.
Amatora y'uyu mwaka yatanguye kwiyamamarizwa kuri uyu wa mbere azotorirwa na umukuru w'igihugu ayabagenda ama komine hamwe n'abashinga amateka ikibanza cyo mukuru w'igihugu gihiganirwa bakandida indwi bakaba barimwo babiri bigenga naho arabatari bake bemeza ko ashobora kuvyara injyane hari umuco w'abahinga usigura ko ubutegetsi butivanze mu itunganywa ryayo ashobora kuba meza kuva mwaka w'ihumbi 2010 injyane za politike uyajamwo nyene uyatsinda impaga eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Turikiri kandi mu Burundi uyu munsi ku igenekezo rya 27 y'ukwezi kwa 24 y'ukwezi kwa gatanu batanguye cese igikorwa cyo kwiyamamaza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abanyapolitiki batandukanye ntibabona cyo kimwe icyo gikorwa hamwe n'icyuka cya politiki kihari muri iki gihe. Nyangoma Leonard arongoye umugambwe CNDD avuga ko amatora ariko arategurwa azoba inkinamico. Mu kiganiro yahaye Radio Ijwi ry'Amerika atangura asigura igituma umugambwe wiwe utari muri ayo matora.
Umugambwe wa CNDD ntiwagiye muri ibi by'aya matora. Ibyo twarabitangaje kuva kera kera rero babyumvise umwaka uheze. Turavuga yuko ayo matora ibintu bimwe bimwe bidahindutse byotuma amatora aba umwidegemvyo, amatora aba habona ata busuma burimwo, kuvuga hatabaye hatabonetse sini yizigiwe. Irimo imigambi yose yiganwa mu matora, abafunzwe bya politiki badafunguwe, eka abantu badashobora kwitegereza mu gihugu, eka urabona yuko abantu biko baricwa. Twe rero twarabyuheje, twari twabishyikirije mu kwezi k'umunani umwaka uheze, hanyuma umwaka nyine mu ntango z'umwaka mu kwezi kwa kabiri turaraba tubona nta cyahindutse, abantu barapfunzwe, impunzi zitabarundi zirenga ibihumbi amajana atanu ziracari hanze, ubwicanyi burabandanya, nta na kimwe cyahindutse. Twaciye dufata ingingo yo guhagarika yo kuva muri uwo mugambi w'amatora uyu mwaka.
Ariko naho muriko muravuga ko atari amatora, hariho imigambwe ikomakomeye iriko izohiganwa muri ayo matora, ikaba yatangwe n'igikorwa cyo kwiyamamaza. Aho hariho umugambwe utavuga rumwe na leta Senera, hariho Frodebu, eka hariho n'iyindi, hariho n'umukandida yigenga. Abo bose si abanyapolitike babona ko bashobora kujya muri ayo matora. Ariko hariho n'abavuga ko umugambwe murongoye uba ufite abanywanyi bake, akaba aricyo gituma utitavye ayo matora. Aho muvuga ko ikintu mwibaza ko cyaba gihushanye n'ibiringo byaheze n'ikiringo cya nyuma cyaheruka cy'amatora mu 2015 hamwe n'ubu n'igihe. Hariho abanyapolitiki bavuga ko muri iki gihe hari amahoro, hari agahengwe kurusha mu myaka itanu iheze. Aho muvuga ko
kubigereranya nuko mu mayitika abiri ana bibi pira amapira ariko arakina harimo umuvugizi ari muri ikipe imwe urumva ikipe ani itegeza gutsinda ikipe benishobora kuyitsinda
turagushimiye mushyantare Leonard Nyangoma tukivuga kandi ku gikorwa cyo kwiyamamaza catanguye mu Burundi kuri wa mbere ambasaderi Isidore Mbayahaga ari umunyapolitiki bari mu gice cy'umugambwe ipona utemewe n'ubushikaranji bujejwe intore hagati aherutse gutangaza ko we hamwe n'abo bari kumwe bazoshyigikira umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD n'aya matora wewe avuga ku icyo gikorwa catanguye neza mu mahoro no mu mutekano
ibibanza bitandukanye batanzwe n'imigambwe nk'uko mubivuze bamaze gushika mu banyagihugu bagiye gusegura imigambi yabo twebwe nk'uko mubivuze abarasigana b'injyamunyu biyemeje guhaguruza no kugarukira umugambwe uwo mu mutego w'abarongozi batariwo twebwe twamaze kudasubira dushika kuri icyo gikorwa twaherekeje twasezeranye n'abarasigana bose yuko ayo twakunda amajwi muno munsi rero twese ibyo bikorwa tukaba twabyitabye kandi bikaba bigenda neza
muherutse gutangaza ibintu byatangaje abatari bake ko mu ruhande rwanyu rwa Iprona muzoshyigikira umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD abantu benshi bari bibaza niba koko ubwo ruhande rwanyu rutari mu kwaha kwa leta y'u Burundi
nuko mubivuze nibyo abantu iyo ushikira igicumbiro cyawe ushaka wagaze barashaka kwibwira ibintu kandi ukwibwira niko kubesha mu bisanzwe ariko twebwe twarasobanuye igituma twebwe umugambi w'abadasigana Iprona muri niya w'abadasigana egome bagumukiraga ibyo umugambi wadozo wagasoye bafashe ijya ngingo twarasobanuye ingingo zabitumye ni uko mu bisanzwe umugambi w'abadasigana Iprona umaze igihe ugorora amaboko mu mugongo n'akagwe twuzuba akabambuzi kuko atamugambi n'umwe bigeze barangura werekeye umugambi wo gukomeza umugambwe kuko murabizi hamaze igihe kirekire umugambwe Iprona kugwa amashami menshi ayo mashami rero kuva umukuru w'umugambwe yabereye gashatagiye ndetse kuva n'icegera cyameje umukuru w'igihugu Agaston Sindimo aroye twari twarumvikanye yuko igikorwa mu kwihutira icya mbere ari uko bugaragaza bagakora umugambi wa reunification no gusubiza hamwe abadasigana icyo rero nticyakozwe hanyuma twari twaravuze yuko bugaragaza bagafasha abadasigana cyane abarundi benshi bari mu mugambi bahunze ariko badakurikiranwa n'ubutungane bwe batahutse ibyo rero twarabibonye yuko nyamara bishatse guhunguka abo bantu bataboroheje rero tubona ubwo bashyize imbere kugurisha amatungo yose y'umugambwe hanyuma tubaza kubigira ibyo twarabarondeye twaravuganye ariko byaratumye ko abagabo twatumye ko abantu byaranze
muvuze imigambi itaranguwe yo kugarukana impunzi aho cyane cyane mu amakosa yoja ku butegetsi bwose
byageze ubutegetsi kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'icyubahiro Perezida Nkurunziza na leta yiwe n'abandi bakora mu nzego zitandukanye yarateye akamo inshuro nyinshi cyane avuga yuko abarundi bahunze ataco bagirizwa ataco batazonyonye batarondegwa n'ubutungane yuko botahuka bagashikira mu byabo bakubakira igihugu hamwe
tugaruke ku gikorwa cyo kwiyamamaza cyatanguye umunsi ku wa mbere mbega icyo gikorwa mukibona gute amahirwe y'umugambwe mwashyigikiye angana gute uravye iyindi migambwe iri muri iryo higanwa
murakoze cyane twebwe n'icyo kibazo cya mbere ngo tubibona gute twebwe tubibona neza kuko amahoro n'umutekano mu gihugu yakwiye abantu baragenda ijoro nk'uko bagenda umurango hanyuma nibaza yuko ibyo bihari ibisigaye rero murabagiye muti mbega mwebwe amahirwe mubona umuntu cyangwa umugambwe mwemeye gushyigikira mukawuhunda amajwi n'ayahe nibaza yuko amahirwe ahagaze mu migambi ahagaze no mu bikorwa baba barakozeka abenegihugu bakoze rero barafise n'imigambi bariko barashyikiriza urabye ibikorwa cyangwa ukaraba imigambi bashyikiriza turabona neza yuko abarundi benshi babyumva kandi barashyigikiye Ebe ari ko bwa mahiro ko tya tanga cyangwa tya bone. Ebe to reka tuvuga yuko turindi igihe turaze neza ingene bifashe ku rubuga imigambi bashikiriza n'ibikorwa bigaragara bakoreye abene gihugu turize yuko abene gihugu bazabaho na majwi kandi nibaza yuko amatora azogenda neza.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 28,835.
Tuyutenjitibwese kumikamu na bandanya kumbeza iladio Ijwi rya Amerika isamena nilai Washington DC mukirundi na mkiyangwa kabijia mkimu na wajanchenda na miyokchenda kane uyumusi mumateka. Niho igihugu cya Afurika y'Epfo cyahimbaza ubwa mbere umunsi ubwigenge kwishyira no kwizana. Uyu munsi kandi niho habaye amatora ya mbere ashingiye kuri demokarasi. Venuste Nshimiyimana arabitwibutsa.
Hashize imyaka 26 Afurika y'Epfo yizihiza buri mwaka kuri itariki umunsi w'ubwisanzure no kwishyira ukizana kugira ngo igaragaze ko igihugu n'abaturage bacyo bigobotoye ingoma ya gikolonize no gutsikamirwa n'abazungu bagashaka buhake. Politiki yirunda koko yagashaka buhake yatangiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka kabujyo 1948 ariko ubukolonize no gutsikamira abirabura bari bagize rubanda rya mwinshi byari byaratangiye mu mwaka w'igihumbi 1652. Nyuma y'imyaka myinshi havutse imitwe irwanya politiki yagashaka buhake impande zombi zashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ubushyamirane ubwohari mu mwaka w'igihumbi 1988. Icyakurikiyeho nuko ku itariki ya kabiri izo kwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi 1990 amashyaka ANC, African National Congress, SACP, South African Communist Party na PAC, Pan African Congress yarakomorewe maze mu mwaka wakurikiyeho hemezwa itegeko nshinga rishya ritagendera okumoko. Ku itariki ya 27 izo kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1994 nibwo abaturage ba Afurika y'Epfo bagiye mbere mu matora ashingiye kuri demokarasi. Ayo matora yegukanywe n'ishyaka ANC maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu umuyobozi waryo Nelson Rolihlahla Mandela arahirira kuba perezida wa Afurika y'Epfo.
Je tumwe semukundira radio Ijwi rya Amerika igana bitwateguye mu raka kanya bigaruka ingaha turashimiye mukubira yadufashije kugiranya ibiganiro twabashikirije. Turashimiye namwe inshuti mwese mwadutiza amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mumviriza Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umunsi mwiza.
J'ai pas le temps pour toi, c'est pas fort. Là tu fais trop d'efforts. C'est pas là, c'est pour les mecs comme toi. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave, qu'est crack. J'crois que c'est leur ding-dong. J'suis gang, gang, oh, game. Boy, ne joue pas, baby.